muracyumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Ijwi rya Amerika ni kuri metero 19 na metero 22 kugera saa 2 mu Rwanda, kandi turi no kuri FM 104 n'ibice bitatu no kuri FM 48 n'ibice bitatu ya radio Inshuti ya bose. Mwiriwe neza se, muri kumwe na Thomas Kamirindi
na Placide Magambo, nange ndabaramukije. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru tubagezaho. Mu Burundi, anketi ku yicwa rya Perezida Melchior Ndadaye zakomeje. Uyu munsi François Ngeze nawe yabajijwe n'ubugenzacyaha.
Twarabona yuko umbura ariko barafatwa ubwa mbere bari abantu bato bato, tutashobora kuvuga ngo abo bantu nibo bateguye ibyo bintu byose. Ariko tukaza tuvuga tuti ubwo rubanza rero ntibarubandanye, babicishe mu mategeko, ntihagire uwohoterwa na gato, kugira ngo abarundi bamenye ukuri.
Uyu ni Petero Claver Nahimana uyobora ishyaka Sahwanya Frodebu, ashima ko ubutabera mu Burundi bwikubise agashyi.
Perezida Museveni yangiye mugenzi we w'u Burundi Pierre Nkurunziza kwigizayo inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC.
Inzego zishinzwe umutekano muri Kenya zataye muri yombi abayobozi barindwi b'isosiyete y'Abashinwa yubaka imihanda n'ibiraro muri Kenya. Abo bayobozi bakekwaho ibyaha bya ruswa.
Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Tubanzirize rero ku makuru avugwa no hirya no hino ku isi mbere yuko tuza kugaruka mu makuru yo mu biyaga bigari nk'uko mubimenyereye.
Nk'uko twabibabwiraga rero mu kanya, inzego zishinzwe umutekano muri Kenya zataye muri yombi abayobozi barindwi b'isosiyete y'Abashinwa yubaka imihanda n'ibiraro muri Kenya. Abo bayobozi bakaba bakekwaho ibyaha bya ruswa. Nubwa mbere abayobozi b'Abashinwa batawe muri yombi muri Kenya guhera mu mwaka w'2017, ubwo ibihugu byombi byashyiraga umukono ku masezerano yo kubaka ibikorwa remezo hagati y'imijyi ya Mombasa na Nairobi. Abashinwa batatu n'abanyakenya bane nibo bashyikirijwe ubutabera bashinjwa ruswa ikabakaba mu $10,000 by'amadolari y'Abanyamerika bashinjwa n'ikigo kirwanya ruswa muri Kenya. Mu mwaka w'2017 nibwo umushinga wagenewe ingengo y'imari ya miliyari 3 z'amadolari hagamijwe kubaka ibikorwa remezo watangijwe. Ariko uyu mushinga wakemanzweho ruswa nyinshi, nubwo hatari hakagaragajwe gihamya igaragaramo abayobozi bakomoka mu Bushinwa. Gusa no mu kwezi kwa munani uyu mwaka hari abayobozi bo muri Kenya bari batawe muri yombi bashinjwa ruswa muri uwo mushinga.
Muri Somalia, abantu 22 baguye mu bitero bibiri bya Al-Shabab nk'uko ababibonye n'abayobozi babitangaje. Igitero cyaguyemo abantu benshi n'icyo Al-Shabab yagabye ku rupangu rw'umuvugabutumwa witwa Sheikh Abdiweli Ali Elmi utavugwaho rumwe mu mujyi wa Galkayo mu gihugu rwagati. Uwo muvugabutumwa yaguye muri icyo gitero hamwe n'abandi bantu 14. Abatuye muri uwo mujyi wa Galkayo bavuze ko babyukiye ku bisasu bya rutura byaturitse, bigakurikirwa n'ibindi bisasu binini byarashwe kuri uru rupangu ruherereye mu gice cy'amajyepfo y'umugirero wa Galkayo. Ababibonye kandi bavuze ko imodoka yabanje gukubita amarembo y'urupangu, noneho abarwanyi bisuka imbere mu rupangu nyine. Ni urupangu rurimo icyicaro gikuru cy'uwo muvugabutumwa Sheikh Abdiweli Al-Elmi n'abayoboke be. Al-Elmi rero yitabye Imana.
Ubuyobozi bw'ibihugu bya Mexique na Leta Zunze Ubumwe za Amerika buvuga ko buzakurikirana abateje ubushyamirane ku mupaka w'ibihugu byombi. Ubwo bushyamirane bwatangiye ubwo bamwe mu bimukira bari bamaze iminsi mu rugendo bageze ku mpaka bakagerageza kwinjira muri Amerika batanyuze kuri gasutamo. Nuko abashinzwe umutekano bakabarasamo ibyuka biryana mu maso. Igihugu cya Mexique kivuga ko cyagerageje gukumira abimukira bagera kuri 500, ariko barabyanga bikomereza urugendo bagana muri Amerika batitaye kuri ubwo busabe. Itegeko rigenga uburenganzira bwa muntu muri Mexique ntiryemera ko hakoreshwa imbaraga mu gukumira abimukira. Ariko Mexique yaburiye abo bimukira ibamenyesha ko aho bagana ishyamba atari ryero. Gusa abantu bagera kuri 39 bagumuraga abandi bababuza kumva ibyo basabwa batawe muri yombi. Nubwo bivugwa ko ababimukira bagera ku 5,000 bose bagenzwa no gushaka ubuzima bwiza muri Amerika bahunze ubukene n'inzara, bageze ku mpaka ku cyumweru basanga ingabo zisaga 5,800 zibiteguye zoherejwe na Perezida Trump ufata abo bimukira nk'abagabye igitero kuri Amerika. Perezida Trump kandi yatanze itegeko kuri abo basirikari ko uwo bazabona agerageje kwinjira mu gihugu ku ngufu bazamufata nk'umwanzi bakamurasaho. Kugera ubu ntiharagaragazwa umubare w'ababa bakomerekeye muri ubwo bushyamirane, ariko ibitangazamakuru bitandukanye muri Amerika bivuga ko mu bagaragaye bakwirakwira imishwaro bahunga imyotsi iryana mu maso yaraswaga n'abashinzwe umutekano ku mupaka wa Amerika hagaragayemo abagore n'abana. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yamaganye iki gikorwa inasaba Perezida wa Amerika Donald Trump guhagarika gukwirakwiza ubutumwa bushinja ababimukira ubugizi bwa nabi.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Papadopoulos aratangira igihano cye cy'iminsi 14 muri gereza. Papadopoulos yigeze kuba umujyanama w'uwari kandida Donald Trump mu matora yo mu 2016 yaje gutsinda. Rero Papadopoulos yarezwe mu rukiko n'umushinjacyaha wihariye Robert Mueller ukora anketi ku ruhare rw'Uburusiya rwo kwivanga muri ariya matora yo mu 2016. Papadopoulos yemeye icyaha cyo kubeshya abagenzacyaha agamije kuyobya uburari, kandi yemera no gufatanya na Mueller muri anketi ze. Kubera izo mpamvu, umushinjacyaha yamusabiye igihano cyoroshye hejuru yo gufungwa iminsi 14. Urukiko ariko rwongeyeho rwamuciye n'ihazabu y'amadolari 9,500, rumwongereraho n'amasaha 200 agomba gukora mu mirimo ifitiye rubanda kamaro. George Papadopoulos afite imyaka 31 y'amavuko. Usibye we, abandi bantu bakoranye na Trump batandukanye bemeye icyaha no gufatanya n'umushinjacyaha wihariye Mueller, abandi nabo baracyaburana, mbese baranaburanye, bamwe banemera n'ibyaha birabahama. Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, turi no kuri internet wazitatu.akadomo, radio yacu veo.akadomo.com. naho rero nimujyeyo mukurikire aya makuru uko turimo tuyabagezaho. Ni amakuru yo mu biyaga bigari. Umuhuza mukuru mu biganiro by'abarundi, Perezida wa Uganda Yoweri Museveni, yangiye mugenzi we w'u Burundi Pierre Nkurunziza kwigizayo inama y'abakuru b'ibihugu by'umuryango w'Afrika y'Uburasirazuba EAC. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Nairobi yarojurika neza araduye inkuru.
Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yari yasabye mugenzi we w'u Buganda Yoweri Kaguta Museveni ayina wahagarariye akarere ka Yase ku gihugu cyiwe cyo kongerwa umwanya wo kwitegurira kuja mu nama y'abakuru b'ibihugu b'uwo muryango yimirije kubera yarusha kuwa 30 ku kwezi. President Nkurunziza yandika ku munsi wa gatandatu w'indwi twaraye turangije, yagize ati ikete ryo kuwa 30 ukwezi kw'icumi ryashitse mu biro bya ambasade y'Uburundi Kampala biciye mu butumwa bwarungitswe n'umushikiranganje ajejwe imigenderanire y'u Buganda n'ayandi makungu, ribona gushika mu biro byanje itariki ya 21 z'uku kwezi n'imiburiburi nkeneye indwi imwe kugira nitegurire neza kwitaba iyo nama ya Yasa. Asigura ku mwanya wo kwitegura ari muto narigiye nama isaba kubanza gutegura no gutunganya izindi nyandiko zikenewe kugira ngo ayijemwo. Yongera ko kwingingo ya 10 y'ingenda igenga inama z'abakuru b'ibihugu bya Yase itegekanya n'imiburiburi indwi zine z'ukwitegurira inama y'abakuru b'ibihugu. Iruhande y'ibi, President Nkurunziza yashimangiye ko igihugu cyiwe cyasabye n'uko inama y'abashikiranganji yamibanzirize y'abakuru b'ibihugu nayo nyene yo kugizwa inyuma izindi ndwi zibiri. Izimvo n'ivyasabwe na se Barundi ntivyanyuze Museveni asanzwe mbere ya n'umuhuza mukuru mu matati y'Abarundi. Mwikete yamusubije kuri uyu w'Imana agira ati ingingo ya 10 hano ntikora kuko Burundi bwari busanzwe buzi inama isanzwe n'ibizoyigirwamwo kuko bwaraserukiwe mu manama y'ibisata bitandukanye ayitegura. Yongera ko kwabashikiranganje bajejwe ibibazo by'umuryango wa YAC bibihugu bibugize bumvikanye kukiranga misi cy'amanama ategerezwa gukorwa hagati y'ukwezi kwa gatandatu n'ukwa 12/2018, kandi ko bigaragara muri ico kiranga misi ku inama isanzwe y'abakuru b'ibihugu igira 20 itegerezwa kuba ku itariki ya 30 yarusha muri Tanzania. Bwana Museveni yashimangiza ivyo avuga akarorero aho yandika ati: kuwa 13 umushikanganje w'u Burundi yandikiye umunyamabanga mukuru wa EAC amusaba kongera kw'ingingo mu bizokwihwezwa muri iyo nama. Iki ni kimenyetso kigaragara ku Burundi bwari buzi iyo nama, niko Museveni avuga. Uhagarariye umuryango wa EAC muri iki kiringo yinginga president Nkunziza mwibutsa ko bimwe mu bizokwikirwa muri iyo nama byarindirijwe igihe kirekire rwose kandi byihutirwa, akamusaba kutabimbohe rutonde. Museveni yemeza ko gusibye inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC bitazozanira neza uwo muryango, akamenyesha ko kubw'ibyo iyo nama tanke kizokorana ku itariki yagenywe, no kuvuga igenekerezo rya 30 ku kwezi kwa 11 yarusha muri Tanzania. Yibutsa mugenzi we w'u Burundi kwibi byose yari yabitumye intumwa idasanzwe yari yamurungikiye kuwa 22 ku kwezi. Kuri iyo tariki nyene Museveni yari yandikiye Liberamvu Mukeko, umunyamabanga mukuru wa EAC, yamumenyesha ko yakiriye intumwa zidasanzwe z'umukuru w'igihugu cy'u Burundi, ariko amubwira ko atana kimwe kizohinduka ku rutonde rw'amanama atangurira inama y'abakuru b'ibihugu n'iyabo bwite. Yari yamubwiye ku inama y'abubahwa izoba ku matariki ya 25 na 26, iyo umugwi w'integuro ikaba ku 27, iy'abashikiranganji ku 28, abakuru b'ibihugu bagashika ku 29, maze bagaca bagira inama yabo bukeye. Kuri uyu wa mbere ibiro by'umunyamabanga mukuru wa EAC byasohoye itangazo bivuga ku inama y'abakuru b'ibihugu atagisibya izoba ku itariki yashinzwe. Risigura ku iyo nama ya 20 zo kwibanda hanini ku isinywa ry'amasezerano atandukanye ibijanye n'ukuraho inzitizi mu ihanahana ry'ibicuruzwa hamwe no kwemeza umuderi w'umuryango wa politiki wa EAC. Muri iyi nama ikibazo cy'indyane za politiki zadutse mu Burundi kuva mu 2015 cyari mu bizohigirwa, nk'uko umuhuza mukuru muri ayo matati n'icegera ciwe William Mukapa babitangaje ku 19 ku kwezi, igihe Mukapa yarahejeje gushikiriza icegeranyo c'ibiganiro vya nyuma yaheruka gutunganiza yarusha leta n'umugambi uri ku butegetsi batavyitavye. Kuva ku itariki ya 13 kwezi kwa gatanu mu 2015 wari yarusha muri Tanzania, agahagwa gukomborwa n'akagwi k'abasirikare n'abapolisi inyuma y'imyirekano yo kuyamiriza ikindi kiringo ciwe yari maze indwi zibiri yagirizwa n'abatavuga rumwe nawe ko gihonyanga amasezerano yarusha n'ibwirizwa nshingiro ry'u Burundi. President Nkunziza amaze gusubira gusohoka igihugu incuro imwe yonyene. Hari ku igenekerezo rya 20 ukwezi kw'indwi umwaka uheze, aho yaja mu ntara ya Ngara ihanuruye n'u Burundi muri Tanzania nyene, akaba yakiriwe na mugenzi we John Pombe Magufuli. Eroje Wirikaneza, Nairobi, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Eroje Wirikaneza. Tukiri mu makuru yo mu Burundi, abagenzacyaha bataye muri yombi François Ngeze, wigeze kuyobora igihugu igihe gito mu mwaka w'1993 ubwo Perezida Melchior Ndadaye yari amaze kwicwa. Ibindi kuri iyo nkuru turabibaza mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Mu matohoza yatangujwe ku munsi wa gatandatu w'indwi iheze kubijanye n'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye, kuri uno wa mbere harengutse mu butungane Ngeze François yahoze ari umushikiranganji w'intwari yo hagati mu gihugu, aho hari kuri leta ya Buyoya yabisikanije n'iya Melchior Ndadaye mu gihe mu 1993. Uwo mugabo ubu atagira amaguru yashikanywe mu nyubakwa za parke nkuru y'igihugu mu gisagara cya Bujumbura mu gitondo cy'uno wa mbere, asunikwa ku gakinga k'abamugaye. Umuvugizi wa sentare Ntahinyuzwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko yarengutse mu biro by'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika kugira abazwe iby'urupfu rwa Ndadaye n'itembagazwa rya leta yiwe. Ngeze François nyuma y'amasaha menshi ariko arabazwa ntiyajanywe mu ibohero nk'uko byagendeye abaherutse kurenguka ku munsi wa gatandatu. Agnes Bangiricenge avugira sentare Ntahinyuzwa yabwiye Ijwi rya Amerika ko yatashi muhiriwe. Ngeze François niwe yasomye mu mwaka w'1993 urwandiko rwavuga ko igisirikare cashinze komite igiye kurongora igihugu gifata kibanza. Komite yari rongowe n'uwo mugabo yarasanzwe ari mu mugambwe w'abadasigana iprona, umugambwe Sabanya Frodebo Melchior Ndadaye yaturukamwo uri muyishima ku butungane bwikubisa gashi ukavyura urubanza rw'iyo ncungu ya demokarasi. Petero Karaveri na Himana arongoye umugambwe yabwiye Ijwi rya Amerika kwa kamo bari bagize iminsi batera kumviwe.
Aho tubyumviye rero twe twashe twibuka yuko umugambwe Sabanya Frode wama twe kuravuga uti nyabuna nyabuna ubwo rubanza dusubire gugurugwe kubera kuko ingene byari byagenze ubwa mbere twarabona yuko nkumbura bariko barafatwa ubwa mbere bari abantu bato bato tashobora kuvuga ngo abo bantu nibo bateguye ibyo bintu byose, ariko tukaja tuvuga tuti ubwo rubanza rero ntibarubandanye babicishe mu mategeko, ntihagire uwohoterwa na gato kugira ngo abarundi bamenye ukuri, ntitugume twiceka ibintu.
Umugambwe Sabanya Frodebu usanga ubutungane butohereza gusa ku rubanza rw'uwahoze arunguye igihugu muganga w'Adasigana Eprona. Barashima ko ubutungane bwatanguje amatohoza ku bwicanyi bwahitanye perezida Melchior Ndadaye ku kibazo cy'uko hari amakuru avuga ko umugambwe arungoye wagize uruhara mu iganagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere yitorewe n'abarundi Abel Gashatsi arabihakana. Yabwiye Ijwi rya Amerika ko nimba hari abadasigana bagize uruhara muri iryo iganagurwa bohanwa ku gatwe kabo, agasaba ko ubutungane bwokora butavanguye.
Umugambwe w'Adasigana Eprona umunyamugambwe uwo ari we wese yoba kumbure afise icyo yagirizwa ku bijyanye n'ubwo bwicanyi, nibaza ko yokurikiranwa ku gatwe kiwe. Icya kabiri tukavuga tuti ubutungane rero nimba butangiye gukora bene icyo gikorwa, hariho abandi bari mu gihugu bidegenvya kandi bazwi neza ko bagize uruhara ntangere mu kugandagura bene baba barundi. Ubutungane rero nibaza ko goca bubandanya ntibugire icyo bukurikirana kuri uru ruhande gusa canke ku mugwe umwe buca bubandanya ndanya kuko turabona bicanyi bagitembera bagize uruhara mu igandagurwa ry'abavyeyi bacu ry'abene wacu ry'ababanyi bacu ry'abadasigana mu 1993.
Umushingwa manza w'umujyango wa nyakwigendera Melchior Ndadaye nabo nyene ashima ku rubanza rw'ababuranira kwateye intambwe. Maître Fabiano Segatwa yibuka ingene urubanza rw'abagandaguye Melchior Ndadaye rwari rwafashe intumbero itariyo.
Igihe twari muri sentare haraheze imyaka 20, n'abajya bari kubarakurikiranwa nyene bajya basoda batoba bavuga bati twebwe turiko turakurikiranwa, kandi ababiteye bijandajandira habiteye atacu bari kubarinona. Cyo gituma bose bavuga bati iryo tohozwa ryagizwe sitohoza kuko ryagizwe nabo bokurikira akaba aribo babigira kugira ngo bahuma amaso amakungu bahuma amaso abarundi. Bose bavuga bati nimurabe nimusesengure murabe yuko kudeta yoshobora kugirwa n'umuliotena hari haba lieutenant colonel hari haba chef d'etat major hari habantu bakomakomeye.
Abakukuruke bane muntu wazangabo z'igisirikare c'u Burundi bahagaritswe mu mpera z'indwiheze muri kino gihe bapfungiye mu mabohero atandukanye y'igihugu. Ayo namakuru Ijwi rya Amerika rikesha bamwe mu bakozi bo mu buyobozi bw'amabohero mu Burundi. Umushikiriza manza Kizigenza wa Republika yashikirije mu kiganiro kubamenyesha makuru ku munsi wa gatandatu w'indwiheze ko nabandi bagize uruhara muri ubwo bwicanyi ariko bararondegwa. Bujumbura, Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika.
Tuve Bujumbura tujye Kigaraho. Guhera uyu munsi u Rwanda rwakira inama nyafurika ku bukungu budahungabanya ibidukikije, Africa Green Growth Forum. Ni inama irimo ibihugu birenga 20 bya Afurika. Pierre Claver niyo nkuru yaduteguriye inkuru.
Ni ihuriro rya mbere nyafurika ku iterambere cyangwa ubutunzi budahungabanya ibidukikije, bitekanjwe ko gitabwa n'abarenga 1,000 barimo abacuruzi bakomeye, abanyamitahe, abashyirahamwe za politike, abahinga mu by'ubutunzi, abahinga mu gukingira ibidukikije n'abandi baturuka mu bihugu bikunze guhura n'ibiza nk'imvura nyinshi, ubugaragwa cyangwa imiyaga y'igihuhusi. Intumbero no guhanahana ivyumviro no gufata ingingo ku butunzi butabangamira ibidukikije n'iterambere ridahungabanywa n'ihindagurika ry'ibihe. Madame Juliette Kabera ni umuyobozi mukuru ajeje ibidukikije n'ihindagurika ry'ibihe mu bushikiranganje bw'ibidukikije mu Rwanda.
Ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe zitareba igihugu kimwe gusa, ariko cyane cyane ibihugu byacu bikiri mu nzira z'amajyambere. Ubwo niyo mpamvu tuvuga ngo tuteje imbere iyi gahunda mu Rwanda ntabwo yaba isubije ibibazo byacu, kuko mu by'ukuri hari ibihugu bibanwa mu birwa bo ingaruka zikabagiraho vuba cyane kubera ko nk'imyuzure, ariko natwe nuko natwe imyuzure tugaye tuyigira cyangwa inkangu. Ibyo ni ibibazo twese dusangiye, tugize ijwi rimwe dufite ibibazo bimwe tubikemure gute. Ingamba twashyiraho twese nk'abafite ikibazo kimwe kugira ngo turebe ukuntu bahangana nacyo.
kugira ngo ibihugu byose bicike ku iterambere ritabangamira ibidukikije. Abo bahinga babona ko amareta akwiye gushira ingufu nyinshi mu kugwanya amahinguriro, ubucuruzi canke ibikorwa bizanira amahera menshi igihugu ariko bikagira ko binahungabanya ibidukikije. Aho ni nk'umwavu ukoreshwa mu burimyi, impuzu zambawe zizwe nka caguwa, ibikoresho byakoze byaba ivyo mu nzu canke imashini zo mu mahinguriro na nyabwonko, byose biva Iburaya, Amerika n'ahandi bikazanwa muri Afrika. Babona ko ari nk'umucafu uza gutabwa muri Afrika.
Mu by'ukuri igihe cyose tutazaba twiyemeje kugira ngo tugabanye ingaruka zituruka kuri nk'imyanda izanwa muri Afrika, ikaza wenda yitwa nk'ibikoresho bya elektronike ariko bikaza mu by'ukuri bituzuje buziranenge. Ibyo ni ibintu byose tugomba kuganiraho, twafata izihe ngamba, twakwiyemeza gute nk'umugabane kugira ngo tuvuge ngo iyi tekinoloji ntabwo itubereye. Biza byitwa ko bigura make ariko nyuma y'ukwezi kikaba cyangiritse, ubwo bigasaba ko uhora muri maintenance cyangwa ugura ikindi, ubwo kiba kitagihendutse. Iyo kimaze kuva iwanje mu rugo kitwarwa hehe, ingaruka kiri bugire uwo munsi cyangwa nyuma y'imyaka 10 byateye indwara se byagabanyije umusaruro w'ubuhinzi.
Iryo huriro rihamagarira abikorera utwabo gushira imitahe mu bikorwa by'ubutunzi n'iterambere bitabangamira ibidukikije. Akarorero kerekanywe n'amapikipiki adakoresha igitoro mu kugenda, aboshiraho amahinguriro nkayo, ibigega by'iterambere nka PNUD, igisata cha ONU citaho ibidukikije, ibanki y'isi, ibanki y'iterambere rya Afrika BAD n'abandi, bimenyesha ko byiteguriye kubafata mu mugongo. U Rwanda nago rwakejwe ku migambi yo gukuraho burundu ikoreshwa ry'amasashe canke ubumwanya, hamwe no kugwanya impunzu zambawe zizwi nka caguwa ziva Iburaya na Amerika. Yamara uwo mugambi wowo wo kugwanya impunzu zambawe zizwi nka caguwa waranebaguwe na leta ya Amerika, bituma umukuru w'ico gihugu Donald Trump afata ibihano byo gukura u Rwanda mu masezerano ya Goa yakuraho amakori ku bidandazwa bimwe bimwe biva mu Rwanda bishoka ku isoko rya Amerika. Iri huriro ryatanguye kuri uyu wa mbere rizosozegwa ku munsi wa gatanu, rifashwe mu mugongo n'ishyamwe mpuzamakungu ONI, ubumwe bwa Afrika, ibisata bya ONI n'ubumwe bwa Afrika byita ibidukikije PNUD, ibanki y'isi yose, ibanki ya Afrika y'iterambere n'abandi. Pierre Clavin Nkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Shuti banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yabifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nkuko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
mu Rwanda. Abantu bataramenyekana bishe umugabo witwa Pascal Ndayisenga w'imyaka 24 mu karere ka Rubavu. Uyu mugabo ngo yabaye mu bantu binjiza urumogi mu gihugu rwihijwa aza kubivamo. Abashinzwe umutekano barakeka ko yaba yishwe nabo bakoranaga. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaze Jean-Claude Ganza mu Nyamagana.
Agiye kubona hari ingo masaa 12 n'igice za nimugoroba. Mbwira umwana ta kuvura gutaka ngo ufite inyota, hano mfite amafaranga 400, genduzane twamusanze tubiri, uranywa kamwe nanjye nywa kandi.
Uyu ni Nayishari Marceline, umubyeyi wa Ndayisenga Pascal warayishwe n'abantu bataramenyekana. Umubyeyi wa nyakwigendera agaruka ku byabanjije urupfu rw'umuhungu we wari umaze amezi make akoze ubukwe.
Umwana aragenda n'undi mwana waha wari umuherekeje, akizana ubwo bucupa bubiri, abwira uwo mwana mbese wamberekeza mama akajya kugusomya. Umwana ni muri ka kavura aravuga ati rekada njyewe imvura igiye kugwa, reka nze nihute njye mu rugo ndakibaza ubwo umwana katari kugenda nawe akatari kuza utya, tugira ngo araje turamushaka turamubura. None sinzi ko nagiye kwihagarika bone umurambo gwe guraho gutariho umutwe, nibwo natabaje abaturage. Nizo nzoga yaraki zifite mu mufuka, abamutereye banasanze akizifite mu mufuka, ntago yigeze gutabaza, nibo bari bamunize bakamupfuka n'ikindi, ntago ibyo nabimenya. Ariko tukaba tunakeka ko ari uwo mani iriho wabikoze atumye abo bantu. Yari afite umugore amusigiye inda ya mbere.
Ubuhamya butandukanye bw'abaturanyi banyakwigendera ugaragaza ko urupfu rwa Ndayisenga rufitanye isano n'ubucuruzi bw'urumogi. Barakeka ko yaba yishwe nabo bigeze gukorana bavana urumogi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barwinjiza mu Rwanda rwihishwa. Nitsinda bavuga ko rifite umuyobozi bakorera witwa Maniriho, ari nawe bikekwa ko yamwishe cyangwa akamutereza bakimukorera bakamwica. Bavuga ko Ndayisenga arimo Maniriho bazanira urumogi yarasiga afata nk'ikigande kandi agatinya ko bazahishura inzira banyuzaga mu rumogi.
Uwo mugabo wamwishe yitwa Maniriho, kuko ubwa mbere yabatumyeho mbese kubera iki batagikora akazi ko gucora urumogi.
Yarabakoreshaga
noneho baza kubyanga. Babyanze rero ahitamo kubahamagara ngo nibaze bavuge impamvu babyanze. Bahageze kuri afite na kabari ngo nibabahicu. Yatanze amacupa ne ngo bari kunywa. Mayaho bigeze hagati yari yatejeje igitero cyo kubakubitira umwo bakabica ngo ku buryo batazajya batanga amayira ahantu ho baca. Gore uyu munsi ndani mistatishize.
Maniriho asanzwe ashora urumogi
cyane n'ikirangirire.
Inzego zishinzwe umutekano zirahamagarira abaturage gutanga amakuru hakiri kare yabo bakekaho gucuruza ibiyobyabwenge no kumenyekanisha abafitanye amakimbirane kugira ngo bakurikiranirwe hafi hataragira abavutse abandi ubuzima. Inzego z'umutekano n'ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bakoresheje uburyo bwo guha abaturage udupapuro buri wese akandikaho amazina y'abazwiho n'abakekwaho gucuruza ibiyobyabwenge. Bakusanyije utwo dupapuro maze basomera amazina mu ruhame abasaga 70 bahise batangazwa. Habyarimana Gilbert ni umuyobozi w'akarere ka Rubavu, yatubwiye impamvu bahisemo gukoresha ubu buryo.
Mbere na mbere ni uko nyine habaye ubwicanyi bushingiye ku itsinda n'ubundi rikoshe isanzwe rikora bibi bacora urumogi. Niyo makuru tumaze kumenya. Mu by'ukuri muri aya mazina bari gucora ahangaha hari abari n'ubundi hari abamaze gufatwa ku makuru yari yatanzwe n'abaturage. Hariho n'abari wawa, hariho n'abakurikiranywe no ku bindi byaha, ariko twifuje yuko batubwira amakuru yose noneho kugira ngo duhere ruhande noneho kuri abari gusoma barashyirwa imbere y'abaturage kugira ngo batazamo kugira uwo babeshyira noneho nabo biregure. Iko noneho n'abaturage babyemeze, nibamara kubyemeza habeho gukora dosiye babijyanisha ndetse n'ibiki cyacyabereye.
Ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu buvuga ko bugiye gukomeza uburyo bwo gushaka amakuru mu baturage kugira ngo abafite aho bahuriye no kwambutsa urumogi no kurucuruza bose bafatwe kandi bahanwe hisurwa amategeko. Bamwe mu bakekwaho kwica Ndayisenga Pascal baburiwe irengero, bikaba bikekwa ko bahise bahungira mu gihugu gituranye cya Kongo aho bafite abandi bakorana mu bucuruzi bw'urumogi. Akarere ka Rubavu ni kamwe mu dufatwa nk'amarembo y'ibiyobyabwenge byinjiramo kurusha ahandi, cyane cyane iby'urumogi. Meya Habyarimana avuga ko hafashwe ingamba cyangwa mu guhangana n'ibibazo by'ibiyobyabwenge n'amagendo.
Ngira ngo ni nayo mpamvu uri muri iyi minsi turi gufata benshi, yaba ari abacuruza urumogi, abaruvana muri Kongo ndetse n'abandi bakora ubucoracora busanzwe. Abaturage ntabwo batinyuka kuvuga neza, cyane cyane abatuye ku mupaka, cyane abo bantu bakora ubucoracora. Ubu twashyizeho ubu buryo abaturage bari gutanga amakuru mu buryo butababangamiye cyangwa se bushyira mu kaga umutekano
wa Claude Ganza Munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika mu kirundi cy'Ikinyarwanda. Amakuru aragenda agana ku musozo, noneho tubibutse ingingo z'ingenzi. Perezida Museveni ni umuhuza mukuru mu matati y'Abarundi, yangiye mugenzi we w'u Burundi Pierre Nkurunziza kwigizayo inama y'abakuru b'ibihugu bya EAC iteganijwe ku itariki ya 30 y'uku kwezi. Perezida Nkurunziza yari yabimusabye mu Rwanda ko avuga ko atiteguye.
Twababwiye kandi ko inzego zishinzwe umutekano muri Kenya zataye muri yombi abayobozi barindwi b'isosiyete y'Abashinwa yubaka imihanda n'ibiraro muri Kenya. Abo bayobozi bakekwaho ruswa, kandi ko aribwo bwa mbere abayobozi b'Abashinwa batawe muri yombi muri Kenya guhera mu mwaka w'2017 ubwo ibihugu byombi byashyiraga umukono ku masezerano yo kubaka ibikorwa remezo.
Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, George Papadopoulos aratangira igihano cye cy'iminsi 14 muri gereza. Yahanwe amaze kwemera ibyaha yashinjwaga n'umushinjacyaha wihariye Robert Mueller ukora nketi ku ruhare rw'Uburusiya rwo kwivanga mu matora ya perezida wa Repubulika hano mu 2016. Nshuti zacu mwese rero uko mungana, turabashimiye cyane kuri mikoro mwari kumwe
na Placide Magambo
na Thomas Kamilindi. Mukomeze mugubwe neza na radio yanyu Ijwi ry'Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.